Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi. Ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba I Bujumbura mu Burundi n'I Kigali mu Rwanda. Turi kuwa kane itariki 30 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 hano muri studio 17 I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi.
Nende ko nkuru nziza agiye kwiyamamaza ko azoba aho nyenzi yashingiro n'ubuvugizi bashingiro ryatawe ku cyabu amatora yoba gusa amatora ya demokrasi yagomba kwisunga amategeko.
Ubona umunyepolitike Agathon Rwasa avuga ku gikorwa cyo kwiyandikisha ku bazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cyatanguye kuri uno munsi mu Burundi. Ni mu kanya gato kandi tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Imugume ku maradiyo yanyu. Abanyeshure ba kaminuza y'igihugu cy'u Burundi uno munsi barungitswe iwabo nyuma yaho imyerekano yo kwiyamiriza ukwiyamamaza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ibandanya. Amatangazo avuga ko kaminuza ya yugawe icese uno munsi irungika abanyeshure baho ku baba mu kigo cha kaminuza iwabo mu miryango yabo. Imyerekano imaze guhitana abantu bashika kuri batanu kuva iyo myerekano itanguye ku munsi wa gatandatu nyuma yaho itangazo ry'uko Petero Nkurunziza atowe guserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora aho abanyagihugu baja amajana n'amajana baciye baja mu mayira baragira imyerekano. Tubibutse ko ku munsi wa kabiri umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU yatangaje ko arungitse intumwa idasanzwe yo mu biyaga binini mu Burundi kugirana ibiganiro na Perezida Petero Nkurunziza n'abandi bategetsi ba leta kumwe n'imigambwe itandukanye. Amakungu harimwo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika barasaba abanyepolitike mu Burundi gukurikiza amategeko no gutegura amatora afatira imigwi yose ku rugero rumwe.
Muri Pakistani urukiko rwakatiye igihano cyo gufungwa imyaka 25 buri wese ku bantu 10 baregwa mu gico cyo kurasa Malala Yousafzai. Iki gihano kingana mu byukuri no gufungwa burundu mu mategeko mpanabyaha ya Pakistani. Warashe Malala we ntari muri aba bakatiwe kuko akekwa ko yaba yarambutse umupaka atorokera muri Afghanistani. Malala Yousafzai ni wa mwana w'umukobwa warashwe n'abatalibani mu 2012 bamuzizaga ibikorwa bye byo guharanira uburenganzira bw'abakobwa bwo kujya kwiga. Yabaye umuntu wa mbere muto wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel umwaka ushize ubwo yarafite imyaka 17 naho igihe bamurasaga yarafite 15.
Mu gihugu cya Nepal muri aka kanya abategetsi bamenyesha ko igitigiri cy'abahitanywe na nyamugigima yabaye ku munsi wa gatandatu muri icyo gihugu kimaze kugera ku 5,500 kandi ko imigwi itandukanye ibandanya kurondera ibiziga by'abandi bantu bashobora kuba bahitanywe nayo. Imigwi y'abagira neza nayo iracabandanya igikorwa cyo gushikiriza imfashanyo abarokotse. Ku mugwa mukuru I Kathmandu imigwi y'abajejwe gutabara yarokoye umwana w'umuhungu yaramaze iminsi 5 ari mu kizu cha senyo niyo nyamugigima. Ababibonye bakomeye amashi menshi cyane uwo mugwi wamurokoye uca ugacumushira ku nderuzo umushira mu muduga. Ejo ku munsi wa gatatu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yasavye vyihuta umutahe w'amafaranga amamiliyoni 415 y'amadolari yo kubakisha amahema y'abantu bagera ku 5,500 batagira aho bakika umusaya kumwe n'imiti amazi meza n'imfungurwa. ONU itangaza ko iyo nyamugigima yasambuye amazu agera ku 70,000 yonona ayandi mazu agera ku gice cy'umuriyoni.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Vietnam, leta yakoresheje imihango ikomeye y'akarasisi ka gisirikari yo kwibuka imyaka 40 ishize batsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara barwanye kuva mu 1955 kugera mu 1975 intambara yamaze imyaka 20. Iyo ntambara yahitanye abasirikari ba Amerika bagera ku 58,000 naho aba Vietnam baba basirikare n'abasivile bose ari hamwe bose hamwe bayiguyemo baragera kuri miliyoni enye. Mu ijambo yavuze muri iyo mihango, ministri w'intebe wa Vietnam Nguyen Tan Dung yashimangiye cyane ubutwari no gukunda igihugu bitagereranywa abanya Vietnam berekanye muri iyo ntambara. Ayo namagambo ye, hanyuma nanone mu yandi magambo ye yamaganira kure icyo yise ubwicanyi bwa kinyamaswa bw'abanyamerika. Nta ntumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari muri iyo mihango, ahubwo hari undi muhango muto ya woroheje wabereye muri konsula ya Amerika mu murwa mukuru wa Vietnam Hanoi, warugamije kuzirikana abasirikare ba Amerika baguye muri Vietnam, rero nk'uko nabo babwiye mu kanya bagera ku 58,000. Ibihugu byombi ariko nubwo byarwanye iyo myaka yose 20 byujuje uyu munsi imyaka 20 byongeye kugirana umubano ushingiye kuri za ambasade, ndetse n'umubano wa gisirikare ugenda urushaho kuba mwiza. Muteze amatwi radio yacu, ni gahunda tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu saa moya n'igice saa mbiri ku mugoroba. Tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Turi kuri email, mushobora kudushikira mukoresheje adresi yacu, ni radioyacu@gmail.com. Kuri Facebook adresi yacu ni VOA Radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.com.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Rwanda, barakurikirana ibibera mu Burundi. Muziko abanyamakuru nabo bagiraniwe, ndetse biravugwa n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bw'abanyamakuru. Muri iyo miryango harimo CPJ yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None bagenzi babo b'abanyarwanda nabo batangiye kwiga uburyo bafasha bagenzi babo b'abarundi, ntabwo barabigeraho ariko rero batangiye kubyiga. Niyo nkuru Asumta Kaboyi yaduteguriye.
Tariki 29 z'uku kwezi nibwo umuryango urengera abanyamakuru CPJ mu magambo ahinnye y'Icyongereza wasohoye raporo yayo itabariza bamwe mu banyamakuru baba batamerewe neza mu gihugu cy'i Burundi. Uyu muryango uravuga amaradiyo amaze gufungwa kugeza ubu, ukavuga imbuga nkoranyambaga zahagaritswe nka WhatsApp, Twitter na Facebook. Uyu muryango ugasaba Leta y'i Burundi kugira icyo ikora ngo abanyamakuru bongere bagire ubwisanzure mu kazi kabo. Nyuma y'iyi raporo isa nk'itabariza abanyamakuru bo mu Burundi, abanyamakuru bo mu Rwanda bafatanyije nabo mu karere bavuga ko bagomba gufasha bagenzi babo bari mu kaga. Uyu ni Bwana Muganwa Gonza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe nyarwanda ry'abanyamakuru.
Turimo turashakisha kureba ukuntu twabafasha, ukuntu twakora ubuvugizi, ariko biratabaje cyane. Turanamagana ihoterwa riko ritangazamakuru, gufunga amaradiyo cyangwa kubuza abanyamakuru gukora akazi. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda n'amashyirahamwe y'abanyamakuru ku rwego rwa Afurika no mu karere, turimo turashakisha uburyo twafasha abanyamakuru kugira ngo bakore akazi kabo n'abari mu kaga. Niba bishoboka twabatabara cyangwa utagira mu karere, harimo funds zifasha abanyamakuru, ariko no kugaragaza ko nabo bakomeza gukoresha ubunyamwuga professionalism. Niba bogame, niba gikumande, niba kangurira abantu violence n'ibindi, ibyo ngibyo nabyo biri mu nshingano. Kubera ko biranagoye kugira ngo tunaba contact, niba umuntu yihishe, urumva nubwo hari abari imbogamizi zimwe na zimwe.
Nubwo kugeza ubishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu Rwanda ndetse n'abandi bakorana bo muri aka karere itaragenda uburyo buhamye bwo gufasha abagenzi babo b'i Burundi, abanyamakuru ku giti cyabo nabo bavuga ko ubu bagerageza gutanga umusanzu wabo, cyane cyane bifashishije akazi kabo ka buri munsi ko kwandika. Uyu ni umunyamakuru w'umunyarwanda Bwana Robert Mugabe.
Icyo dukora ni ukwandika inkuru no kuba abaduhungiraho kuba ari icyo twabafasha. Ikibazo kiri Burundi ni ikibazo cy'uko itangazamakuru ryigenga ni daryo rifite ikibazo. Simvugana n'uhagarariye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi, bambwira ko bari mu bwihisho. icyo rero ni ikibazo gihangayikishije cyane kandi nabonera akanya ko gusaba ibihugu biri mu biyaga bigari bya Afrika ko bagerageza kure uburyo bihanganira ibitekerezo bitavuga rumwe n'ubutegetsi.
Ishyiramo ry'abanyamakuru mu Rwanda rirasaba abayobozi b'u Burundi gufasha ibitangazamakuru bikongera gukora neza, cyane cyane ko mu minsi itatiri imbere isi izaba yiziza umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi, tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Kuri uno munsi tariki 30 z'ukwezi kwa kane niho igikorwa cyo kwandika abipfuza kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cyatanguye mu Burundi. Twavuganye n'imigambwe itandukanye ngo twumve abiteguriye gushikiriza ubuzoserukira umugambwe wabo mu gihe Perezida Petero Nkurunziza agifise umugambi wo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ikindi kiringo. Kuri agatogwasa uwo mu mugambwe FNL yigenga asanga Petero Nkurunziza akomeje umugambi wiwe azoba aho nyanze ibwirizwa shingiro kandi amatora ategerezwa kwisunga ibwirizwa shingiro nyene. Agatogwasa yavuganye na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Nene ko Nkurunziza agiye kwiyamamaza ko azoba aho nyanze ibwirizwa shingiro, nubwo ibwirizwa shingiro ryatawe ku cyavu amatora yoba gutwa, amatora ya demokrasi agomba kwisunga amategeko.
Icyo gihe cyose mubona ko Nkurunziza afashe icyemezo cyo gukomeza gushaka kwiyamamaza mwebwe mutazabyitabira kuko mubona byishe amategeko?
Niko bimeze, sinumva yuko abantu barondera yuko amategeko yubahirizwa ko bokwemera yuko ibyo biba. Kandi ibwirizwa shingiro rihonyanzwe bisigura yuko n'andi mategeko atagaciro abagifise. Aho rero niyo rero abantu babagurize kuraba rero bagakora ibishoboka byose kugira ngo tumuteshe ibyo bintu byo kurondera yuko ibyo bishingiro bitaba nk'akanuka cyo kimwe n'amasezerano yarusha.
Wowe cyangwa abayoboke bawe ntago muratangaza ko mwaba mwiteguye namwe kwitabira iyo myigaragambyo cyangwa se imyiyerekano, ubu ngubu mwaba mwiteguye?
Ibyo byose abahamagaye bahamagaye abarundi bose. Nibaza rero yuko muri iki gihe abumva ko kamo bose bumva yuko bashereye kujayo, nibaza yuko bajayo. Kugeza ubu ikigaragara ni uko igipolisi gikomeza gukora amakosa, kigakoresha inkoho n'amasasu kirasa mu banyagihugu atabigwanisha bafise, bamwe bagapfa abandi bakavunagurika, kandi tukabona babikora babifatanije n'imbonerakure. Izo mbonerakure bakazambika imyambaro y'igipolisi bakaziha ibigwanisho n'igihugu. Ivyo vyose nibaza yuko ari amakosa, kandi nibaza yuko yahoha Petero Nkurunziza abikora abizi yuko binyuranye n'ivyo yiyemeje nk'umukuru w'igihugu amwita gukingira abantu bose.
Bwana Agatorwasa, tariki 30 nibwo byari biteganyijwe ko abifuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batangira gutanga kandidatiri zabo muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Mwaba mwiteguye gutanga kandidatiri yanyu?
Kandidatiri rero kuyitanga iyo ubona yuko ibintu bitomoye, none ubuko bigaragara yuko ayo matora ugiye kuraba umwuka uri mu gihugu, abantu bariko barahunga, amashuri ariko arugara mu gisagara, abantu n'uruhagarara hagati mu gihugu, abatavuga rumwe na leta abadashyigikiye icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza bari guhigwa buhungo. Ayo matora wumva ari amatora azoba amatora afite isura imeze ite?
Ni ukuvuga ko kugeza ubu ngubu utarafata icyemezo niba iyo kandidatire uzayitanga?
Icyemezo cyo sinagenda gifata kuko ndi kumwe n'abandi benshi, mugabo uko ibintu bimeze ubu kugira ngo n'abantu bashobore kuhura babonane bavugane bagire ibyo bapfunditse biragoye.
FNL rero ya Gatorwasa niwe mwumvaga avugana na Eddie Rwema ntabwo iratanga umukandida, ni ukuvuga ntabwo irageza dosiye n'imwe muri seni wa mugwi ushinzwe kwakira amadosiye y'abashaka kwitoza. Hanyuma rero tsine Karekezi we amaze kuvugana na Nyabenda Pascal wa CNDD FDD ishyaka riri ku butegetsi nk'uko mubizi, nawe aratubwira yuko bataratanga umukandida.
Kandidatire ya Perezida Pierre Nkurunziza nk'uko mwabyumvise twaragize ikoraniro kaminuza turamwemeza, ariko ibisabwa na seni turacyabyegeranya kugira ngo ashobore kuzobitanga umwanya n'umwanya. Murumva uno munsi n'umunsi wa mbere turacyafise umwanya, rero tubaye turareka n'ivyo. Mwarumvise yuko hano mu Burundi habaye impari nyinshi kuri kandidature ya Pierre Nkurunziza ku buryo rero twebwe twashatse ko bica mu mategeko ari naco gituma turindiriye ibyo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro izoshikiriza kugira ngo noneho niyamara kugira ikivuze tumenye ko dushobora kujana kandidature y'umukandida wacu ibintu bimaze gusobanuka neza ahubwo tugasaba yuko iyo sentare yo nyarutsa kugira ngo ishikirize abarundi n'amakungu ingene ibintu bimeze nkuko babisabwe
muvuze ku mpari n'impari mushinga ntahenya benda mwitangazo mwakoze uyu munsi mwavuze ko ibikorwa biri mu Burundi birimo n'urugomo ari ukugumbuka amashyaka atavuganwe na leta ahubwo yaravuga ko ishyaka ryanyu CNDD FDD rigica amasezerano ya Arusha rikica n'itegeko nshinga mubyakira mute
ubwo nubeshi kuko iki kibazo turiko turavuga no munsi so no munsi tukivuze cyavuzwe haraheze gihe abantu benshi baragize ice bakivuze ko nubwo mwumva twafashe iyo ngingo yo gutora umukandida wacu Petero Nkurunziza havuzwe byinshi ariko twebwe tumaze kubaza abahinga bacu mu by'amategeko baratubwiye neza ko ibintu byari muri Arusha na cyane cyane ibyo bahaririye ko byinshi bimwe bimwe batagiye barabyumvikana ko batabyumvikanye ko ni bimwe bita mu gifaransa ma reserve batabyumvikanye ko noneho handikwa ibwirizwa shingiro ni nk'icegeranyo ni nk'ipfunyapfunyo y'ibyo bamwe n'abandi bagiye baravuga mu masezerano y'Arusha baraheza bacabibishira mu ibwirizwa shingiro twebwe rero mu mugambo wacu CNDD-FDD twemera ibyanditswe mu ibwirizwa shingiro kandi ibyanditswe mu ibwirizwa shingiro bikaba byaje biva mu byo bari baganiriye muri Arusha ariko ibimwe n'ibindi byagiye batabyumvikana ko neza none habahinga baraheza babyandika mu buryo bw'amategeko mu ibwirizwa shingiro no kuvuga rero ko uko biri mu ibwirizwa shingiro twebwe tubona neza yuko umukandida wacu yarafise uburenganzira bwo gusubira kwitoza rindi rimwe gusa kandi rikaba ari ryo rya nyuma nk'umukuru w'igihugu
ariko mushinga nawe nyabenda hari igitutu nabyita igitsure cy'amahanga ntavuze ndetse n'imbere mu gihugu gisaba ko ituze ryagaruka mu Burundi kandi ko murabizi nka leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburayi n'ahandi bakomeje kumvikanisha ko manda president Nkurunziza yakoze zumvikana ko zarangiye ko nta yindi manda yagombye kongera kwiyamamariza iki gitsure mu cyakira mute
jewe nibaza ko amakungu atarakwiye gushira igitsure nk'ibimwe bita pression ku Barundi no ku gihugu cy'u Burundi nibaza ko ahubwo bakwiye kuraba amahoro dushitse ko yobandanya atsimbatara twebwe ico dushira imbere nuko amahoro twari tumaze gushikako kandi twaronse bigoranye amahanga yoraba ko ayo mahoro twobandanya tuyatsimbataza nico cyangombwa ikindi nacyo nuko hariho abavuga ati twebwe president Nkurunziza nitwifuza ko yosubira kwitoza ibyo bakabivuga batari no mu mugambwe iwacu twebwe bene umugambwe n'abandi banyagihugu benshi isinzi bakavuga bati twifuza yuko president Nkurunziza yosubira kwitoza kuko twamutoye rimwe gusa jewe rero nibaza kwaho amakungu yarakwiye kuraba mbega abavuga bati ntibamwifuza hamwe n'abavuga bati baramwifuza bamwe n'abandi dufata iki tubigenze gute aha rero niho amakungu nibaza ko yarakwiye kuraba ariko kandi byose nkuko nabivuze tukagenda twisunga kandi twishimikiza amategeko na cyane cyane ibyabwirizwa shingiro
muracumva radio ijwi rya Amerika turacyari mu Burundi ubundi mukuru w'umugambwe twavuganye ni Dr. Minani Jean haserukira Frode Bunyakuri iragi rya ndadaye we yavuze ko naho batari yandikisha amatora bazoyitabira ariko ntibazojana na Petero Nkurunziza
tuzokwitabira amatora twebwe amatora tuzogendamo mugo ntuzojana nkuru nziza ni watazogenda kuko ni wadakwije ibyangombwa nta ujana mu matora n'umuntu adakwije ibyangombwa twebwe tuzoja mu matora mugo we ni watazoja mu matora kuko ntakwije ibyangombwa ibwirizo bashingiro yari mubuza amasezerano ya Arusha yari mubuza urumva uwo muntu ntakwije ibyangombwa ntazoja mu matora mugo twebwe tuzoja mu matora
hanyuma se nibiba ngombwa ko ayajyamo
nibwo umbwira uti niyagira kudeta muzogira gute niyabandanye muri kudeta muzogira gute niyabandanye aho nyanga amasezerano muzogende muzogira gute niyabandanye aho nyanga amasezerano tuzokwama tubigwanya tuviyamiriza tuje mu mabarabara tuhamagara abarundi bose kuja mu ibarabara
ariko nanone ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kuvuga ko iyo myigaragambyo ititabirwa n'abaturage ko ahubwo yitabirwa n'igice kimwe cy'abaturage mu makaritsi amwe yo mu mujyi wa Bujumbura ndetse ibyo bikorwa ngo bikaba bitari no hirya no hino mu gihugu ibyo mubivuga heke
ibyo sibyo na gatoyi turazi yuko bagerageje gucamwa abarundi mu migwi babita ngo myigaragambyo ngo girwa mu batutsi gusa mu makaritsi y'abatutsi twashaka kubabwira dusubiramo ko iyo myiyerekano tumwe turagira harimo abahutu n'abatutsi bose bakorera hamwe ubu igisagara cya Bujumbura ntabwo giciyemo iyo migwi bavuga ngo aha naho abatutsi naho abahutu naba icyo nicyo twiyamirije nicyo twakuyeho Arusha ubu rero bashaka kutuzana mwa by'amoko kugira ngo babikoreshe babandane bagira amakosa nta barundi bazoshobora kubibemerera abarundi bose mu bice byabo byose uko biri baba abahutu baba abatutsi baba abatwa bahagurukiye rimwe kugira ngo biyamirize icyo gikorwa hasigaye ahubwo abantu bace nuko gusa ari gikenye basigaye bemera ko nkuru nziza yo kwitozwa gatatu nibo bace cyane nuko bakoresha igipolisi igipolisi nazo si cyose igice cy'igipolisi nimbonera kure bahaye inkoho kugira ngo aho kufasha abantu bari muri bagiriye myerekano ngo babaherekeze mu mutekano ntangere berekana akababaro kabo baca babashiramo ibyo kotsi bakabateramo bya bintu bibabaza mu mahaha bakabatera amazi bakanabarasa n'isasu z'ukuri mwamaze kumva ko bamaze gupfa abantu icyenda uno munsi mu kinama hakomeretse abantu umunani barashwe n'amapistole kandi amapistole ntiyarashwe n'abapolisi yarashwe n'imbonerakure
Dr. Minani hari abasenateri ngo basaba ko icyemezo cy'uko Nkurunziza yakwiyamamaza cyangwa se atakwiyamamaza cyasuzumirwa mu rukiko rurinda itegeko nshinga icyo kibazo murakibona gute
icyo kibazo gene bata yuko ari gushaka gusamaza abantu barazi neza ko ibyo biboneka bidakunda kushika na gatoyi ko abasenateri bari bonyine baza kwandika ibyo ko batatubwiye twebwe abashinga amateka ari twebwe dutangura gusuzuma amategeko ko batabibabwiye nuko bari bazi yuko mu bashinga amateka badashobora kuronka icya gatatu ibyo iyo sentare izovuga ntacyo bizotubwira ko n'ubundi ni nk'ukwibaza iyo sentare ntabwo yiga ntabwo ikenguza amasezerano y'Arusha kuko biri habiri biri mu ibwirizwa shingiro biri no mu masezerano y'Arusha none nibavuga ngo ibwirizwa shingiro bamwemerera kandi ibyo ari byo amasezerano y'Arusha azaba yimwemerera ibyo byose ikibazo ntikiraho gusoma amategeko ikibazo ni ikibazo politiki arazi ibyo ari byo niyemere areke kwonona igihugu cacu arihe kwitoza imyaka icumi irakwiye.
Dr. Jean Minani, turagushimiye cyane akanya uhaye radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe kuba mwabimbaje.
Mumaze rero kumva agatoro rwasa wa FNL yigenga Pascal Nyabendo wa CNDD-FDD ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi na Jean Minani wa Frodebu nyakuri iragi rya ndadaye bose bavugaga ku bibazo byo gutanga amakandidature muri seni amakandidature ku mukuru w'igihugu byatangiye uyu munsi bizarangira ku itariki 9 y'uku kwezi. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hagati ubwo kandi mu Burundi imyigaragambyo irakomeza kandi nanone nuko ministri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibirebana na demokarasi uburenganzira bwa muntu n'umurimo Tom Malinowski wari mu Burundi rero uyu munsi yarangije uruzinduko rwe agiye kururangiza yabonanye n'abanyamakuru baraganira amaze kubonana na president Nkurunziza. Ubu ngubu turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yakurikiye ibya Malinowski akurikirana n'imyigaragambyo. Reka duhere kuri uruzinduko rw'uyu mutegetsi w'umunyamerika. Tabita, wiriwe neza? None ko uyu bwana Tom Malinowski yakoresheje ikigano cy'abanyamakuru yavuzemo iki mu magambo make?
Ego mu magambo make Thomas, Tom Malinowski yavuze yuko yabonanye n'umukuru w'igihugu mu gitondo, yatumenyesheje yuko umukuru w'igihugu yagumye ku ngingo yiwe yafashe, ntiyayisiguye neza, ariko twibaje yuko ari yangingo nyine yo kwitoza. Atariko birababaje, Tom yavuze yuko bibabaje cyane kubona umukuru w'igihugu agiye gusubira kwitoza n'imyerekano iri mu Burundi. Ati ikintu cyari gihambaye byari ibiganiro abarundi bari bakwiye gushira imbere yuko amakungu aza kwinjira mu buzima bw'igihugu. Ati na cyane cyane ko amasezerano ya Arusha atomoye neza, kandi ngo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafashije kugira ngo amasezerano ya Arusha ajeho. Ayo masezerano kandi ngo niyo yatumye abarundi bashika ku mutekano bafite uyu munsi, ku mahoro bari bafite uyu munsi. Ati no ku byiza byose u Burundi bwari bufite.
None hari ikintu yaba yabwiye abanyamakuru ku byemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gufata ifatira Leta nk'uko yari yabibwiye ijwi rya Amerika, ati dushobora gutekereza n'ibindi byakurikiraho ndetse n'ibihano. Hari icyo yavuze?
Ego ibyo yabitubwiye neza tumubajije ikizokurikira. Wewe yashize imbere ibiganiro, ati ibiganiro nibyo bikenewe, atariko ibyo byose nk'ibishoboka n'amatora ashoboka mu gihe amaradiyo yugawe, mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi baguma bakubagurwa, mu gihe imbonerakure ziguma zitoteza abantu bariko baragira imyerekano. Ati rero mu nyuma mu gihe bizonanirana abarundi ntibashake kumvikana ibiganiro bije imbere, ati ibihano bizofatwa. Icyo bita novuga amakungu ariyo communauté internationale ati zoheza iza n'ububasha bwayo nabwo nyine. Ivyo rero nibaza ko ari nk'ibihano n'ahatabitomoye neza. Mugabo yavuze yuko batazoguma mu kwandika inzandiko gusa no mu gufata ingingo babwira Leta, ati n'ibihano bizofatwa.
Urakoze cyane Tabita. Ubu tuvuge ku myerekano ikirikira aba muri aka kanya. Uyu munsi ugira gatanu abavuga ko biyamiriza ikindi kiringo cha Perezida Petero Nkurunziza bariko bari baragira imyerekano. Iyo myerekano turumva ko iracyarangwa n'imishamirano hagati y'abapolisi n'abagire iyo myerekano. Uri hehe muri aka kanya, byifashe gute?
Umura kakanya andi hafi yao ita kumusaga ani mukinanira. Aho rero kumusaga imyerekano kuva mu gitondo gushika ni isandi ko turiko turavugana imyerekano iracahari. Ubu mbere ku mugoroba umupolisi ahejeje kuri inkumbi aho yarashe umusirikare yamaze gupfa, undi musirikare nawe yarashe ruguru. Uwo mupolisi rero yarashe ni umupolisi atanzwe atwara urwego rw'iperereza muri kimwe ya Kanyosha na Musaga. Ngo yaje rero nk'uko abanyagihugu babitumenyesheje ngo yaje mu modoka, hanyuma iyo modoka yiwe ayirimwo acararasa. Iyo modoka yarimwo n'abandi bantu batandatu acararasa umusirikare yaracungereye imyerekano y'abanyagihugu. Abanyagihugu agashavukake kabica baca bafata imodoka b'abantu barimwo barayiturira, baca bafata n'indi modoka y'umuntu wita imbonerakure witwa Peso nayo barayiturira. Uwo akora mu rwego rw'iperereza yitwa Jodatin yaciye ahungira ahantu abasirikare baramunyegeza. Mugabo wabona yuko ari agashavu mu basirikare, agashavu mu banyagihugu. Iyo myerekano rero niyo yamaze gufata n'indi ntumbero mbere, kuko mu gitondo abanyagihugu bataturiye n'indi modoka, kandi bavuga ko ari umukozi w'urwego rw'iperereza yari afite inkoho yambaye impuzu atari za gisirikare. Ku hariya muri za Kinama naho imyerekano yabaye mbere n'abamenyeshamakuru baguma bakubagurwa, imbonerakure zirabakubagura. Nuvuga
Tabita,
urakoze cyane. Akanya katubanye gato Tabita, urakoze cyane. Ubandanye ukurikirana iyo myerekano no mu gitondo turavugana. Murakoze cyane. Inshuti mwese rero mukunda radijwi rya Amerika, turabashimiye cyane ko namwe duteze amatwi kuri no mugoroba. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka hano kuri radijwi rya Amerika
na Thomas Kamilindi, kandi dushimiye abantu bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Nk'uko mwabyumvise byarimo abantu benshi cyane. Mugira umugoroba mwiza na hejo mu gitondo saa 11 n'igice.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.